iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamirane Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro vyo no mwanya.
Ibyo bisata naho byoshoboka ko bijya mu ma commune dusanze twegereyemo hari ibyo usanga ibikoresho bibagora cyane ugasanga ishyirwa ntimushobora kucika neza namba leta yo bibishoboye yoshobora kubishyirayo igashyirayo n'ibikoresho bikwiye aho yenibaza yuko byo bamitende.
Uyu ni umwe mu banyeshuri biga mu ndaro babandanya bashikiriza amakenga bafise ku itegeko ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ritegekanya isubirwamwo gushasha y'amashuri afise uburaro. Ubukene bw'ibikoresho bitandukanye mu bisata bimwe bine bimwe bimwe bushobora kuzotuma uwo mugambi utaranguka neza bivugwa na bamwe mu banyeshuri begwa n'iyo ngingo nk'uko muza kuvyumva handi hato. Ariko imbere yo kuja mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ko inama y'umutekano ya ONU itegekanya gukora inama yihuta mu mwiherero kuri no wa gatatu. Iyo nama yatumwe ko yihuta na Leta Zunze za Amerika ikaba igamije kwihweza ibitero vya misile vyakozwe na Korea ya Ruguru. Abahinga ba Amerika mu vya gisirikare bamenyesha ko bishoboka ko igitero Korea ya Ruguru yakoze cyo kugerageza misile gishobora kuba carashitse ku mugabane wa Amerika muri leta ya Alaska. Ishamwe mpuzamakungu ONU ryari ryafatiye ibihano leta ya Korea ya Ruguru yamara bisa n'uko ivyo bihano ataco bibabwiye. Igitero ca nyuma cakozwe na Korea ya Ruguru kikaba cari cateye ishavu Ubushinwa hari nabwo busanzwe burongoye inama y'umutekano ya ONU muri kino gihe. Ishami rya ONU ryitaye impunzi ya RCR ryatangaje ko ryabaye rirakura vy'agategekanyo abakozi baryo basanzwe bakorera muri Repubulika ya Centrafrika. Ivyo ngo ni nyuma yaho abantu bitwaje ibigwanisho batereye inyubakwa z'iryo shirahamwe mu gisagara ca Kagabandulu mu gitero cabaye ku munsi wa gatandatu. RCR iratera ivyasi ico gitero ivuga kandi ko abo bitwaje ibigwanisho bagiye basahuye ibikoresho vyose, amafaranga hamwe n'ibikoresho vyabo bakozi n'impapuro zabo z'ingendo passeport mu rurimi rw'igifaransa byari muri izo nyubakwa. HCR ivuga kandi ko abakozi batandatu bari muri izo nyubakwa batewe ubwoba n'abo bagwanyi bakoresheje inkoho. Umugwi w'abanyeshuri baturuka muri Gambia warahakaniwe kuronswa impapuro z'ingendo za Leta Zunze za Amerika visa mu rurimi rw'igifaransa mu gihe uwo mugwi wategekanya kwitabira ihiganwa ry'isi yose ryo guhingura imashini za robo rizobera hani Washington mu mpera z'ukwezi kwa ndwi. Ivyo bibaye nyuma y'iminsi mike hari uwundi murwi w'abakobwa uturuka muri Afghanistan waheruka nawo nyene kwankigwa kuronswa izo mpapuro n'userukira Amerika i Kabul ku murwa mukuru wa Afghanistan. Iyo migwi yompi nta n'umwe wahawe insiguro y'igituma bankiwe gufata ingendo zigana muri Amerika. Iyo migwi ituruka muri Gambia na Afghanistan ivuga ko idatahura igituma yarahakaniwe kuja mu mahiganwa azobera muri Amerika kandi ari ayisi yose, mu gihe ibihugu biri ku rutonde rw'ibihugu bitemerewe kuja muri Amerika nka Irani, Sudani na Siriya bizoja muri ayo mahiganirwa. Ambaserukira Amerika muri ivyo bihugu bavuga ko itangwa ry'impapuro za visa ridaharirizwa. Radio Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe nongere ndabahe nikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. itegeko ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ritegekanya isubirwamo ry'amashure afise indaro n'uburira cateye impungenge abanyeshure gyegwa mu rukurikirane rw'inkuru turiko turabakorera kuri ico kibazo. Uno munsi tugaruka ku makenga afatiye ku bikoresho bitandukanye bitari ku mashure yegukiye commune, ari nayo mashure ategekanya ko mu gihe gyoshigwa mu ngiro abanyeshure batazoba bashoboye kuronswa uburenganzira bwo kwiga muri ayo mashure y'indaro bazoca baja kwigamwo. Eka ndetse baranamenyesha yuko nitogwa ry'ibisata bimwe bimwe na ryonyene rigifise agahaze. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse aracari mu ntara ya Murambya ahariko akurikiranira ico kibazo.
Mu gice ca gatatu citegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze rivuga kwitunganywa gushasha kuburaro mu mashure, ingingo y'icenda iratomora neza abanyeshure bazoronka uburenganzira bwo kuja mu mashure y'uburaro. Ku bintu bitanu bizoba urufatiro biri muri iyo ngingo, harimwo ukuraba ko umunyeshure yashizwe mu bisata twovuga nkora mutima ku gihugu, ivyo bita filière stratégique mu rurimi rw'igifaransa. Ivyo navyo ni nk'ici biharuro, ubuhinga, hamwe n'igisata c'indera bigisha. Abanyeshure ari nabo begwa n'iritegeko bafise impungenge ko bazosanga barakumiriwe kwiga muri ivyo bisata kandi bavyifuza. Manirakiza Samuel aserukira abanyeshure bo kuri lise Muramvya avuga ko impungenge zabo zifatiye ko ivyo bisata bidakunze kuboneka mu mashure y'amakomine.
Rero mate physique narya isanzwe mu gihugu cy'u Burundi ahantu hakeya cyane, ntuheza ngo yitore mu ntara yose iyo ugiye ngo yige nk'uko yipfuza. Nka economique ziza scientifique babona ko ari ibintu bigoye cyane. Maze gushika mu wa kabiri muri bya scientifique hariho ibisata bibiri, hariho biochimie na mate physique.
Ariko nubwo abanyeshure bafise amakenga, ubushikiranganje bw'indero buvuga ko abanyeshure bose bazoba bugururiwe ivyo bisata. Juma Edouard avugira ubwo bushikiranganji avuga ko bazokwisunga amanota y'umunyeshure bataravye ahavuka nkuko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu.
Tukaraba yuko yiga mu bisata twovuga ngirakamaro ku gihugu, kuko turaraba abana bafise ubushobozi bafise ubukerebutsi kugira ngo baje muri ibyo bisata bizoteza imbere igihugu. Hanyuma hariho n'ibindi bisata usanga biri mu ntara imwe bitari nk'ahandi. Muri ico gihe ayo mashuri yugururirwa bose abana bava mu ntara zitandukanye kugira baronke nabo amahigwe yo kwiga muri ibyo bisata. Ibyo rero ni bikuru bikuru ubu birabwa kugira ngo abana bahabwe uburaro.
Aha kandi umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero abandanya avuga ko no ku mashure y'amakomine ari mu ntara zitandukanye ibisata nka byose bizohashigwa. Muri rusangi amashure atari make yo mu gihugu asanzwe afise ubukene bw'ibikoresho bifasha abanyeshure gutahura ivyigwa. Uyu munyeshure wo kuri lise Muramvya asaba leta ko mu byo izoshira imbere hojamo kuronsa amashure bene ivyo bikoresho.
Ibyo bisata naho byoshoboka ko bijya mu ma commune dusanze twegereyemo, hari ivyo usanga kumbe ahantu ibikoresho bibagora cyane ugasanga ishyirwa ntimushobora kucika neza. Namba leta yo bibishoboye yoshobora kubishyirayo igashyirayo n'ibikoresho bikwiye, aho ye nibaza yuko byoba mitende.
Kuri ibi umuvugizi Juma Edouard avuga ko biri mu mugambi wo gutunganya gushasha amashure mu gihugu. Aha ni mu gihe abayobozi b'amashure bashobora gutoza amafaranga y'ibikoresho ariko ntibigugwe. Vyongeye Juma Edouard avuga ko basanze ubutunzi bw'amafaranga y'ishure budatunganywa neza n'abayarongoye, aho ku mashure amwamwe ahanini y'uburaro afise amadeni manini.
Twagiye dusanga amashure anganya uburyo hamusanga bafise amadeni ahandi atamadeni ahari, kandi uburyo bahabwa na leta bungana. Muri ico gihe rero hariho abakora neza n'abandi bakora nabi. Icyo dukora rero nko muri iyo nama yari yakoranije abayobozi b'inyigisho mu ntara n'abayobozi b'amashuri afite uburaro, kwari kugira ngo turabire hamwe ingorane abo bafite amadeni, ingorane baba baragize, kuko ntibisigurika ingene baronka uburyo bungana. Mwe ugasanga umwe afite amadeni y'umurengera ubundi nawe yabitunganya neza, umwe akugahera atadeni afise. Ni ukugira rero ngo dufate intumbero y'ingene amahera yokoreshwa n'ingene bakurikiza amategeko.
Tumenyeshe ko amafaranga akoreshwa mu mashure ahanini ava mu bavyeyi, hakaba n'igice cayo kiva muri leta hamwe n'ifashanyo zitangwa n'amashure ashigikira mu bijanye n'indero mu ntara ya Muramvya. Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Tuve ngaho i Muramvya, dukubitire gatonya muri commune Mpinga Kayove, ntara ya Rutana, ivugwamo ikibazo c'ibidukikije. Bamwe mu banyagihugu bo ngaho Mpinga Kayove bamenyesha yuko ibiti vyatitanywe n'imiriro ya Nyakanga bitarasubirizwa, bakagira makenga yuko bibandanije uko n'ingorane z'uruzuba rwinshi ariko barahura zishora kubandanya gutyo imirima yabo ntishobore kwimbuka. Alain Yves Irankunda akwejwe rya Amerika mu ntara ya Rutana.
Ushitse ku mutumba wa Maganahe ubonako ari umutumba utambaye ibiti, hirya no hino y'imisozi uwugize womengo n'ubwatsi buteye kandi kera hari ibiti birebire kandi bitotahaye nk'uko abanyagihugu bawubako bavyemeza. Kuvaho hibonekeje umuriro wa Nyakanga muri ako karere mu mwaka uheze, vyatumye iyo misozi ibiti bitikira mbere n'ibinyabuzima vyarimwo biratabiromoka nk'uko inkuru dukura mu banyagihugu zivyemeza. Muri kino gihe abanyagihugu bakavuga ko badatekanye ku mpamvu z'uko gushika uno munsi ibiti vyatikiye bitarasubirizwa. Aba ni bamwe mu bo twahaye ijambo.
Mfise amakenga ku buzima bwacu, kuko iyo ibiti vyumye mu misi izoza tuzobura icyo dukoresha mu kubaka inzu. Nk'ubu bataba ibindi tuba dusubiriza, bica bituma tugira ikibazo nyene. Aho vyahiye nyene vyarumye, hasigaye nyene ari miyonga. Ni ukuvuga rero ubu n'isi yaragadutse.
Tubona ko amakenga neza yuko kubera yuko bitarasubirizwa naco tuzoshora kidufasha canke, kandi urabona n'umuyaga ucuba mwinshi ugarandura n'amazu. Urabona ibiti kenshi, urabona ko bidufasha ingwi hatari igiti ko tutamerwa neza.
Izuba ryinshi hamwe n'ihindagurika ry'ibihe ni bimwe mu nkurikizi abo banyagihugu batanguye guhura nazo. Nk'uko abo banyagihugu babandanya bavuga, bituma no mu bijanye n'uburimyi bajuragirika. Diane Umutesi avuga ati:
"Singaruka mbi cyane nyene kubera arije bifise impuze gukwega imvura. Ye nyene bizahungabana. Imirima ntiyimbuke neza. Ko imvura iguye nabi nabi nyene none umva imiriba yo kwimbuka gute kandi imvura yaguye nabi nabi." Nakurya president yavuze ati wici igiti kimutere bitanu kugira bisubirire icyo cyahavuye. Icyo bavyiza.
Naho bamwe mu ndongozi z'amashira hamwe yitaho gukingira ibidukikije badashima kuvugira vyinshi kuri mikro, baremeza ko ico kibazo co gusubiriza ibiti vyatekijwe n'umuriro wa Nyakanga cafashwe minenegwe. Aha rero abanyagihugu bakitabariza vy'umwihariko na mwarijya igihe cici gisa n'icageze, ari naho akenshi ibidukikije bikunze guhura n'imiriro ya Nyakanga. Sanza abandi yo vita atera kamati:
"Twosaba ajejwe kuraba iby'ibiti nyene intwaro kabiduha tugatera kandi tukabikingira ingora n'inyinshi zokwaduka kuri ata biti bihari tujye tugoba turonse udufashamwo dutere bibe byinshi twikingira twebwe mu gitubironka twogira ingorane nyinshi kagasanga tuko turigira nayo twigwanya gihugu batobato no mu nyuma ingorane twogira tugaga kuri leta ibyo biti bitari bibuze."
Abajejwe intwaro muri commune Mpinga Kayove baremeza ko ubwoba bw'abanyagihugu bufise ishingiro, bakagira ko banabaremesha ko umuti w'ico kibazo cyo gutanga imivyaro y'ibiti mu mitumba yakozwe ko n'imiriro ya Nyakanga kigiye gutorega umuti wihuta. Revocate Nibigira ni mustanteri wa commune Mpinga Kayove:
"Fite kuri miriro ya Nyakanga haragaragaye kimonogoza. Tukaba turiko turategura rero ubunyene kuko ici ryatamanzuye imiciro, kandi kugira ngo miriro ya Nyakanga ntisubire kutukorera iki bintu nk'ibyo twahitiyemo ruhanda y'imiciro. Abene igihugu twaramaze kubabwira yuko ari ugutema bijya byose byose biri mu mashamba kugira ngo nayo inkozi y'ikibiyoza kutomeka umuriro uzobure aho hagarara bidukikisha bihungabanye ubuzima babuhungabanye ku mitumba ya Maganahe n'imitumba ya Gasenga. Aho niho bibonekeje umuriro wa Nyakanga. Iki ni kiringo cyo gutegura amatuta y'ibiti kugira ngo mu kwezi kw'11 imvura imaze gutasura tuze dutere ivyo biti dusubirize kumbura n'ivyo byavyagitse isanganya. N'ubu rero baje batanguye gutegura ayo matuta y'ibiti kugira ngo tubandanye dushigikira ibidukikije kuko tubibuze natwe tabuzima tworonka. Ni muri buri hegitari 50 ku mwaka turifuza kuzirenza tukagira amahegitari menshi cyane kuko dufise imitumba myinshi cyane muri komine Mpinga Kayove itegereza guterwa k'ibiti.
Uretse uwo mutumba mutumba wa Maganahe ico kibazo kandi cuko dasubiriza ibiti byatikijwe n'imiriro ya Nyakanga cibonekeza kandi mu mitumba nka yose uko ari 31 ya commune Mpinga Kayove nkuko makuru dukura mu bajejwe intwaro avyemeza mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Urakoze na wewe Alain Yves Irankunda. Tukiri mu ntara, abanyagihugu muri commune Makebuko iri mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi baremeza ko ubutare bwa kasetelite buriko burabatungira imiryango yabo, eka na commune iravuga ko yaronkemwo akarusho kuko itoza makori kuri ikiro cy'ubutare bwose bushoboye gucukugwa. Umunyamakuru wacu Fidèle Antoine Sabimana mu ntara ya Gitega atubwire byinshi kuri ino nkuru.
Ushitse ku mutumba wa Rutanganyika muri komine ya Makebuko intara ya Gitega hagati mu Burundi ahimbwa ubutare bwa kasterite, ubona ibinogo birebire bishya ku metero 6-8. Muri ivyo binogo haba harimo abantu bimba umucanga bavuga ko bari mu kasterite, abandi wabona hejuru bikorera udufuko turi mu mucanga uva mu kuzimu bawumanukana kumwonga baheza bakawuyungurura bawutandukanya n'ubwo butare bwa kasterite. Ngerageze Yeremia amaze imyaka 20 yimba yongera yungurura ahiga ubutare bwa gasterite. Mu mvugo yabo ivyo twita kuyungurura bo bavyita gucaya. Ngerageze Yeremia twamusanze ari karacaya yongera cafura arobanura ubwo butare mu kintu bubatse aho mu mwonga bo bita imashini.
Kubanza kugomera kuri kabutaje mu mwanya kugira ngo unweshe utangire gucaya mu mashini.
None gucaya bitufata umwanya ngani?
Urashobora gucaya n'amasaha abiri cyangwa atatu bivana n'umucanga uba ufise.
Benshora gucaya ukabura.
Oya ntubara na nkiye. Utimuronka karama 200. Sindaje cyafura.
Iza.
Izija.
Gucafura n'ukuvuga.
Kwa kuziringaniza neza ngo zirabure.
Haje zirimo amagara mankanga.
Haje harimo karama 200.
Be kilo muca mugurisha.
15.
None kirugi kwizaciye n'imisi ngahe.
Byagenze neza. Urashobora gucaya umunsi umwe kana kironka iyo zirimo. Nigihe ucayo gasanga uracaye urabuzemwo nicyo kiro.
Ngirangeze Yeremia ntarotaye uwo muga wo gucukura ubutare
ko bintu ngiye umuryango nje nkakora nkaca ndo nka ikiro kivuko kibiba bihaye nkakandi je noko ahaye ndenda ziko nta nigeze gukuramwo ntuze agasure k'ikipi numva ntabumva ntagize neza.
Bega none nta masanganya akunda kuba muri ko murimba.
Aya ntakunda kuba bahimba neza.
Gahungu Salvatore avuga ko amaze imyaka 15 yimba ubwo butare, aratubwira uko ako kazi bagakora kugira ngo bikinge amasanganya.
Iyo akazi bakamenyereye niko ya kumushofera atwara imodoka adashobora gutinya ati barabara rimeze nabi, aragerageza mpaka akemera kuhaca. Amaze kuyinjira niyo abahabo gukoresha hose hashi kukagira nk'ikuri 6-8 bityo ushobora gutobora nkazi 5 canke 5 kugira umusozi ugume ukomeye ntuze kugweko. Hanyuma rugacha ugenda ukitse washika imbere ukagomba gacu subira ukaca nk'isondaje ya metero 2 gacu subira kubera haba hari ahari umusozi uba wasize wa musozi uhejuru na wa wundi kugira wirinde isa amasanganya y'umukuzimu.
Kugira ngo bagabanye kurusha amasanganya hari ivyo baheba nkuko Gahungu Salvatore bitubarira.
Hari hamwe yinjiye mu kirumbwe yanyo itabi boca bamuhana nuko mwirukana boca bamwirukana ko kirumbwe gica kemera nabye zana umwuka mubi
inzoga naho
noneho wanyo inzoga ntihukwigwe ndihoja ni mu kirumbwe wubwiye kwiroha ngo hoye.
Cipriano Nibitegeka musanere wa komine Makebuko avuga ko bajeje intwaro bakurikirana ivyo bikogwa.
Twama twagiye kuraba canishana umukuru w'umutumba aguma atubereye jisho kuko turazi neza uhagize nabi usho sanga nibimangamanga tubateko turahonye bidukikije. Sho gihe rero baramaze kubona ingaruka nziza bamaze kuhimba mu minsi zosanga bari kubana hakorera baharima ibitegwa bitandukanye batatonganije neza cyatubwira umushikiranganje kugira abanze bahagarika.
Cipriano Nibitegeka amenyesha ko ivyo bikogwa byo kwimba ubutare bwa gasterite ku mutumba wa Rutanganyika bisahiriza mu kigega ca komine.
Ikiro kimwe baduha amahari 100 ya tagisi ya komine bashaka kurangura imigambi y'itambere bapimye ibiro ico gihe bagenda baduha nashuka cyatuba igitasi.
Abanyagihugu iyo bimvye ubutare abagwiza atunga bava hijya no hino bakaza kubarangura abo nabo bazuka ukwezi gutashe babahemba 15,000 ku kiro cy'ubutare. Imakebuko mu ntara ya Gitega gati mu Burundi, Fidèle Antoine Sabimana, ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turacyari mu kiganiro iwanyu mu ntara dukubitire gatonya mu makambi tugaruka ku nkuru ijanye n'abanyagihugu b'abakongomani bari hanze y'igihugu banditse urwandiko bita petition basaba yuko ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya majepfo ya Kongo yokugagwa igituma muracumva mu nkuru y'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo
nyuma y'imyaka igera kuri 2 nkambi yo mu Rusenda yubatswe muri lokalite ya Rusenda Rurinda Bamate ho muri groupe y'abarara noro na basimunyaka noro ndetse na basimukuma noro ho muri secteur ya Tanganyika territoire y'Fizi ntara kivu ya majepfo itsinda ry'abakongomani baba hanze y'iki gihugu rizwi ku izina rya Mbondo Africa yandikiye vice ministre w'intebe akaba na ministre w'umutekano n'ibiro myiza abaturage bamusaba yuko inkambi yo mu Rusenda yakwimurirwa mu birometre 150 ndore ko aho yubatse iri mu birometre biri munsi ya tanu n'ikiyaga cya Tanganyika ikiyaga gihuza Republika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi impamvu iritsinda rishira imbere ni impungenge z'abaturage benshi bo muri territoire ya Fizi bavuga yuko umutekano muke wagiye ugaragara kuva inkambi yo mu Rusenda yubakiwe Emmanuel Ntirampeba president w'inkambi yo mu Rusenda aragaruka mu yikubiye muri ibaruwa muri aya magambo
petition twabonye yanditswe na abantu bo muri Sud Kivu bo bari hanze y'igihugu twabonye ari ibintu bashatse kwibutsa biri mu mategeko yuko inkambi yacu iri hafi y'imipaka bikatubwira ibintu byabaye hano ku nkambi nyinshi zabaye ziri muri Kongo cyangwa se mu Burundi zari hafi y'imipaka zagiye zironka ibibazo zihuye n'abantu baba bavuye muri ico gihugu cyangwa indi migu yose igwana ikaba yaje kubatera natwe rero bakarakabona ko bivanye n'abandi bantu bahora baza gutembera ngaha kandi bavuga ko bo barabarundi bo barungitswe na leta y'u Burundi bakavuga ko ashobora kuba ikibazo impunzi ziri ngaha zishobora guhura nazo kubera turi hafi y'umupaka noneho bo bereka leta bereka umushyiranganzi yuko byari byiza yuko inkambi itoba iri hafi y'umupaka bo ubwabo barerekanye neza yuko inkambi yoja kure y'umupaka barerekana yuko uko amategeko avuga yuko inkambi ibwiriza kuba inyuma chanke se ku birometero birenga 150.
Prezida w'inkambi yo mu Rusenda akomeza avuga yuko iki kibazo cyo kwegera umupaka bagiye bakibwira bamwe mu bayobozi ba SER ndetse n'inzego za leta ya Kongo.
Twaragiye tubicisha ku buryo bw'amakete n'umuyobozi w'inkambi yahora yarabivuze ko yuko turi hafi inkambi twari dukwiye kwegezwa kure y'igihugu twavuyemo. Ariko nabo baragerageje kutwereka ko no ngahatangorane zihari turindwe tugize gute mugabo wirabye uvuye kwitanganyika kuko tubona ariho ari frontier turi hafi cyane ico gihugu turabisaba mugabo batwereka ko bazoturindira umutekano igihe cyose tuzoba turi ngaha mu nkambi
washatse kumenya ubujye impunzi z'abarundi zibona iyi baruwa mugihe yabiramutse ishizwe mu bikogwa iyi nkambi kimurirwa ahandi maze tuganira na zimwe muri zo
twege bishobwo tugenzereza bo tuyimura bagatwara amahandi hantu amaduzima tukandanya bwa bundi nyene badu hayabo yacu tukayipokera uko nyene twege ngaha twara kwarangurizo ndagara twarabanye neza n'abakongomani ubisanzwe ikibazo kiriho nuko barakwegereye uburundi
aha ikintu twahahombera ntihezi twagenda ku ruzi tukaronka izo mboga z'abana barya bikadufa tukaronka n'amahera birashika ntidupokere n'agasabune tukagura agasabune icyo nicyo kintu tubona twogizene tuba tuwahombe tuba twarima twari bumaze kubana imirima yo dusoroma mu myumbati
ariko hari n'izindi mpunzi z'abarundi zivuga yuko iyi baruwa idakwiriye gusuzugurwa kubera izi mpamvu
imaze kudutura ubwoba sagaseshwa muri biramaze kwibonekeza yuko hari abantu bava i Burundi bo bafitaniye imigenderanire iri hagufi cyane na guverinoma y'Ubujumbura bakaza bakinjira muri inkambi biturutse yuko tugabugwa na Tanganyika bakongera bagasubira byoraga bikica bidutera ubwa kuko tutaba tuzi by'ukuri ko babazanywe n'amahoro
tumenyeshe yuko muri ibaruwa itsinda rya Mbondo Africa byibutsa ingaruka byagiye bitera kubaka inkambi z'impunzi hafi y'ibihugu zivamo aha bakaba batanga ingero z'inkambi z'abanyarwanda zatewe igoma ndetse n'inkambi y'abakongomani yatewe mu Gatumba mu mwaka wa 2004 Bedasengabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda
urakoze Vedastengabo mukanya ni kiganiro cy'amagara y'abantu Mukiganiro cy'amagara y'abantu cuno munsi twashimye kugaruka ku ngwara ya malaria iki gisibije mu kambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda muganga Cyril ntaho mpagaze kuri mikro ya mugenzi wacu Désiré Hatungimana araniwutsa ku imiti ya magendu atacimarira umugwayi reka tubakurikirane
Malaria ni imwe mu ngwara zihitana abantu benshi muri Afrika yo mu banuko bwa Sahara itegwa no mu buwingore kugira umuntu amenye ko yafashwe bikaba bishobora gufata iminsi iri hagati ya 10 na 15 ariwe n'uwo mubu nk'uko muganga Cyril ntaho mpagaze abimenyesha uwo muganga aratubwira ibimenyetso bikuru bikuru umuntu abibonye yoca yihutira kujya kwa muganga.
Ibimenyetso bihari ni cyane cyane umuriro, hanyuma umuntu akakajugumira ntagire akayabagu, ariko ibyo bimenyetso rero birashobora kuba bisangiye n'ibindi, ariko naho nyine cyane cyane akamenyekana umutwe. Ni byo bimenyetso novuga ahanini bisanzwe bihari mu gihe cy'urwaye malaria.
Umuntu abibonye rero ikihutirwa n'igiki?
Umuntu abibonye ibyo bimenyetso yoja kwa muganga, kuko kwa muganga niho baheze bakamenya yuko umuntu arwaye malaria, kuko malaria mu isanzwe tuyitora ubwoko bubiri, n'ubwo turaba mu mashini bita microscope canke tugakoresha igipimo cihuta ico bita test rapide. Hanyuma rero muri ico gihe turaheza tukabona yuko arwaye malaria, kuko mu isanzwe ibyo nibyo OMS itubwira ko duteze gukurikiza uko kuntu kugira ngo tubone ko umuntu arwaye malaria. Nayo ubundi ibyo kuvura kubera wibajije ko afite ibyo bimenyetso gusa, mu isanzwe ibyo ntibishika kenshi, kuko ari nawe usanga wihenze ukavura ibitari byo.
Muganga Sirio Ntawumagaze amenyesha ko malaria hari uburyo bwo kuyirinda, kandi bigatuma abafatwa bagabanuka ku rugero runini.
Ko gukingana ko ku bwoko bubiri ni gukoresha imisegetera irimo umuti urama, ibintu twita moticaire imprégné à durée durable. Iyo rero iraheza igafasha cyane igihe cyose bayijyamyemo, kuko murazi yuko imibu yikinga cyane cyane ahantu hari ibizi, ahantu hari agahumbezi, iyo umusegetera iraheza igafasha cyane. Ikindi cya kabiri gifasha kugira dukingire malaria nibi bavuga ku gupompa mu mazu ibintu bita pulverisation bakoresheje umuti wice iyo mibu. Ibyo navyo rero bisaba yuko baheza bakapompa kenshi kandi ahantu hanini, ariko mu navyo bisaba uburyo bunini. Imburyo busanzwe twari gukoresha ngo bumusegetere, ariko ugasanga rero abanyagihugu nabakoresheje kutariko arabo yifuka arabo borobesha arabo bagira iki, ugasanga ntacho biriko biradufasha.
Mwikambi ya Mahama bamwe mu mpunzi twaganiriye baratumenyesheje ko bafata imiti ariko basubira kwa muganga bagasanga ntibakize. Muganga Ntawumagaze amenyesha yuko malaria ari indwara ikira iyo umuntu afashe imiti nkuko muganga yabimutegetse.
Ahanini arakubwira ko yayifashe ari ugasanga iyo miti yisangiye n'ubundi, rero umaze kwisangira n'ubundi kire niheza ngo bikwiye, canke ugasanga yarayifashe hanyuma kayogwa kirimwe canke zibiri aho muri ico gihe ntuvuga ngo afashe umuti neza. Rero biraheza bikatugora neza kugira ngo tumenye yuko na cyane cyane abantu batakurikiranywe neza kwa muganga ngo tumenye yuko yabaye resistance cyangwa itabaye, kuko mu bisanzwe urashobora kuvugwa n'ibyo rimwe rimwe niho duheza tukashira nkuko tubyita iyo quarantaine na atesia ni première intention. Igihe atayogwa igihe ayogwa niho tumutera artesinate. Rero iyo binaniranye na cyane cyane abantu bari muri koma niho duheza tukaja kuri desemerinye ariyo bita kinine. Ariko rero novuga nti muri rusangi afashe umuti neza premier yinye hakiri kare n'ukuri barakira.
Naho biri uko muganga Sirio Ntawumagaze amenyesha yuko ubuzima bubi bwo kudafungura neza impunzi ziba zibayemwo butuma umubiri udashobora kwigwanira, ari nacyo gituma iyo bafashwe n'indwara zibasinzikaza.
Murazi yuko gufungura ari byo bifasha kugira ngo umubiri wigwanire. Iyo rero umubiri udafise abasirikare bakwiye kubera ataba yafunguye neza, ni ukuvuga ko indwara yose aja kugwara iraheza ikamusinzikaza gusumba umwe yarafisanga afise ubuzima bumeze neza. Nacyo gituma kumubona nabo bimigwa ibiri ya mbere y'abana afise imyaka itarenga itanu n'abagore babibungenze, murumva cyane yuko nabo bari muri iyo migwi ya yo vulnerability. Rero nabo bantu bandi basanzwe atari muri ibi binavuze n'abantu kuvuga barya nabi abantu bagendana mugira basida, abo nabo nyine bari mu migwi ihambaye ituma iyagwaye indwara rero yose imusinzikaza. Nacho gituma umuti wa mbere wari uko boronka ibyo bagiye bagira amagara meza akajya kugwara iyo ndwara ya malaria mugabo asanzwe afise ubuzima bwegeranye bumeze neza.
Kugira abantu baba ahantu hahurira abantu benshi nko mu makambi y'impunzi birinde malaria, muganga Sirio Ntawumagaze abasaba kugira isuku bagakura ibidengeri vy'amazi hafi yaho baba, yaba amazi y'imvura canke ayo bakoresheje mu kozi ibikoresho byo mu nzu, kandi bakama bazi ko umusegetera baryamamwo uri mu muti.
Dushimire Desire Hatungimana kuri kino kiganiro camagara y'abantu adushikirije akabina cyo duce dusozera kuri kiganiro wanyu mu ntara cuno musi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze ingenieur yari kumwe na Innocent muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe ni jewe ndabatunganiriza nkongera nkabashikiriza iwanyu mu ntara ku izina rya bagenzi banje bose ndabipfurize kuranirwa mu banyi no mu vyanyu.